Mwanamte neza nshuti mwese mukundi radio ijwi ry'America mwanamte namwe kandi bakunzi ikiganiro dusangire jambo ikiganiro cy'umunsi mugiye kugishikirizwa na Frederic Nkundikije tukaba tugiye kuvuga ku bibazo bitandukanye byo mu Burundi twatumiye cyane cyane ugaruka kuko ari go kenshi na kenshi fise uruhara muri kazoza cy'igihugu ugaruka ni go kazoza ugaruka ni go rukwiye kumenya ibintu bitari bike kuvyerekeye ubuzima bwa politike mu Burundi turi kumwe n'umushya ntahe rero Prosper di Menyimana tukaba turi kumwe na Maurice Ndwayo hamwe na turi kumwe na Marius Ndavyengenge Johannes bashya ntahe mwese mwaramutse neza mwaramutse neza nkuko rero navuze tugiye kuvuga ku bibazo bitandukanye byerekeye Burundi aho no tangurira ku kibazo ikagisani cejeje agatima Burundi aho uruhagarara rwari rwahitiye hagati y'umurwi ujeje utunganya amatora seni hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta cyane cyane ikagwari rukomeye cyane rwose ariko aho habereye inama bakumvikana ku bibazo bimwe bimwe cyane cyane nk'ugusubira kwandika abatari bashoboye kwandikwa ico ni kintu abantu bose bashira imbere muri iki gihe eka umwumvikano uhari kandi ni ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bikaba bikoreratira kamu gasaba ko kubandanya ibiganiro hagati cyane cyane y'abatavuga rumwe na leta hamwe na leta y'u Burundi cyane umugambwe uri ku butegetsi nashaka mushira ntahe muri Sendwayo ntanguri kuri wewe mbega ubu mugiranije no mu minsi iheze aho tuvuga ko ruhagaragwa ari rukomeye ubu muribaza ko hari akizero ko ibintu bizoguma bibandanya bigenda neza hagati cyane cyane y'umugambwe uri ku butegetsi ibiro ikabijeje gutunganya amatora seni hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta cyane cyane
umwizero ukomeye cyane turaze aho twavuye ubu naho tugeze umugwi ucezwe gutegura amatora ubu turabona yuko n'imigambwe yahora yanka bimwe mu byo ukora turabona yuko bafite intumbero imwe n'umwizero uraboneka ku banyagihugu kuko bumva yuko imigambwe yose ibirikiye ishyira imbere intwaro ya demokarasi yuko babona ibintu kumwe n'utunenge twariho bariko baracara hamwe kugira badutorere inyishu ni ikintu gikomeye cyane gitanga umwizero w'amatora agenda neza.
Prosper Bimenyimana, namwe ako kizero niko mufise?
Nazo ndafise umwizero yuko bigiye kubandanya neza kuko mu bisanzwe leta y'u Burundi murabizi mu myaka iheze yari yemeje yuko igiye gushingira ku nama n'ingingo ni ukuvuga ko n'umugwi seni nawo nyene utaba utateza gusigara inyuma inama n'inyingo ni zizatezwa kurongora igihugu mu bikorwa byose ibibazo rero byari byashikirijwe n'imigambwe itandukanye n'uwundi mwo nyene muganga w'agasiyama yitrona hariho utubazo tumwe tumwe wari washikirije twosogwa ku bijyanye n'iyandikwa ry'abazoja mu matora byaragiye biratera induru imigambi nyine ntibyumvikana na seni mbere iranashyira n'ijwi hejuru gusumba ariko rero ni byiza gukinguruka ko seni yafashe intumbero yo kuja inama n'ingingo n'abanyepolitiki abegwa n'ibya politiki bose eka mbere n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki kugira ngo igihugu gitekane dushobore kuja mu matora atekanye kandi ibivuye mu matora bibe ari bikiza bihumuriza bose nyuma rero inama iheruka kuba yateguwe n'umugwi seni mbere ifashijwemo n'abasanzwe bafasha u Burundi irahuza abanyamigambwe eka mbere bo mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike mbere n'abasanzwe bicwa ko arabigenga ubuhunyi abo bita France Acteur Politique bose barashyikiriza amakenga bafise maze baraheza biciye mu nama n'ingingo ariko bitanoroshega barashika ku cyumviro bashobora guhuriza ko ubuhunyi ibikorwa bikaba birabandanya neza tukaba dufise umwizero yuko mbere n'abatagiye batashiwe kuronka akanya ko kwiyandikisha nk'uko twari twabisabye mu bantu b'agasiyama yitona bazohabwa akanya kugira ngo biyandikishe ntihagire umunyagihugu n'umwe ntihagire umurundi n'umwe ufitiye uburenganzira ariko adaza mu matora kandi yarabifitiye uburenganzira abifitiye mu gushaka.
Ego me Marius Johannes Ndavyengenge ndabona bagenzi bacu bose bashima intambwe yakozwe cyane cyane nyuma yaho habere ibyo biganiro mbega ivyo byo babivuga ko amatora mu Burundi ubu nta zindi ntambamyi ashobora kugira harasigaye nk'amezi nkangahe atatu kugira ngo ayo matora atangure ivyo byerekana ko atantambamyi zindi zizohaba.
je wenda muntu mbere nye nabo bagendanje waje kuvuka musanzwe iyo mu kindi bavuga ngo ababipfa n'ababisangiye ariko ntitwobivuga gucyo gusa kuko aho babicira ni kuri twebwe ni kuri twebwe kandi wa mbere abigiriramo ingorane ni twebwe ba rero iyo numvise ko bariko baramera nk'abumvikana ntabwo ngiye mvuga ati mbese mwari murengere iki ngo mubyumvikane mubyumve icyo kimwe kuko iyo bari kubavuga nk'amajyambo ariko bavuga nk'amajyambo ugasanga uwa mbere agiramo ingorane ko baba bazi ko baravuga uwa mbere agiramo ingorane twebwe tukaba tubatse yego umwizero ndawugira ariko nkavuga nti bandanya muto muraganira hano mureke kuruhishanya kuko hari igihe uzana nk'umwe aremereza uwundi undi akaremereza uriya yakiziriye ibyo binane numviriza abanyepolitike bamwe bahuriye ku radiyo harimwo minani na nujya avugira seni ariko aramusubiza ariko barakubura ari mu kiganiro abaduserukira kuri erikeya bamubaza bati mbese none ibi bintu mwaduhaye mudusaba mubona bishoboka avuga ibintu z'ama karite biometrike n'ibiki ama vugira seni aramwereka ko bidashoboka aravuga ati siyari ikintu cyoroshye ngo ati yewe sinanka ko ibyo mvuga bishobora kuba bitari byo mugabo ntubyanye byose urinzigurire yego ni byiza niba baravugana ariko kandi bagerageze no kutaremerezanya nayo ubundi amatora ubwayo ategeza kugenda neza nk'uko uburyo utwara uno munsi nyakubahwa ndamwemera kabisa yarabivuze agomba kugenda neza n'icyumviro n'icyitizo cyiwe agomba kugenda neza kandi bitavuye kuri umwe cyangwa uriya amatora ubwayo agomba kugenda neza namwebwe ngerageze nko kubashyiramo nk'ubumwofata nkamwebwe ngundi kize agira ati ngo mugerageze mutukorere amatora zimwe mwo yakora nabi ahubwo abayakora nibo bayakora nabi
ego uravuze ikintu gihambaye cyane rwose Johannes Marius urafite ikintu gikomeye cyane rwose cyo kuruhishanya igihe abanyapolitike bari kuraganira mbega iyo bari kuraganira mwe mubegereye murabona ko ingorane zose baturana biba zivuye ku mutima canke n'ingorane batura kugira ngo habe ibibazo hame hari ibibazo mu Burundi murabona ko hariho nk'ibyo bita mu Kifaransa ibintu genuine
ngiriye ko icyo mumaze n'ikibazo cyoroshye cyane ubu ikibazo ikintu gikunda gutera ingorane tuze nk'ubu tuba duhagaze ku ruhande twaba ni ikintu bita je d'intere si ukuvuga yuko ibyo nakagira kore abikora nabi ni je d'intere kuko nk'ubu wumvise ati banza muze murambaza imbere yo kubagira ibi n'ibi n'ibi si ukuvuga yuko ibyo bamubaje n'ubundi hari igihe abavuga yuko bidakunda namweze mubiraze neza twese tunabiraze ikintu cyo gukoresha karite biometrike ntigikunda mu busanzwe kuko na leta yari yagerageje ndibuka minisitiri w'interiyo yari yanagerageje avuga ngo leta ibyo itanga aravuga ngo arigera no gupromita yuko ishobora kuyitanga ikajya nk'igihumbi amaye biro tuba bidakunda avuga ngo igeza kuri bitanu mugo niyo rero ibyo bitanu ntiyakozwe hari ibintu benshi ushobora gusanga bisaba uburyo budashoboka mugo ugasanga nk'ubu nka wewe mumenyeshamakuru nk'ubu ndakubwiye kora igitangazo nka bimwe yeguye akora ntacyo ushobora gukora ndabivuga nubwo ndakuruhije ariko mugabo mba nkeneye kubwira uyumvirize ntabwo tuvugane ariko cyo turavugana mva mu manama cyangwa nkabwira ati bujya rero bijya reka nazo ndabireke mugabo ukora ibi
Prosper Bimenyimana mwebwe kuri icyo kibazo umushyana Johannes Marius avuze cy'ukuntu abanyapolitiki bashobora kuba baruhishanya yavuze ibintu bya jeu d'intérêt mwebwe iyo bari kuraganira abanyapolitiki mu Burundi mubibona gute n'ibintu by'ibinyakuri cyangwa no kuruhishanya nk'uko biriko biravugwa na mugenzi wacu
hamwe ndavuga ko ariko abivuga ndabishyigikiye ko harimo kuruhishanya ariko n'ahandi naho nk'umuntu akiri muto mujene ari muri politiki ndamubwira ko ariko politiki mu bisanzwe ikorwa kuko mu bisanzwe muri politiki imigambwe ihiganirwa yose kurongora igihugu umwe wese rero aba afise uburyo bwiwe afise n'imigambi ashyira imbere n'ingene ategerezwa gukora kugira ngo ashyikire intwaro ashyikire gutwara igihugu nicyo gituma kenshi na kenshi rero ni uko nyine turi mu bihugu bitaratera imbere cyane mu bintu by'intwaro rusange ibintu bya demokarasi usanga imigambi idafise integuro ya politiki itomoye idafise imigambi ya politiki itomoye itabona neza ingene igihugu cyorongorwa ikifatira ku tuntu duto cyane ikadadikira ku kantu babona neza ko katazoshoboka akaba ari cyo bacabashyira imbere ni aho ni ku ruhande rwa mbere benshi bararushishanya bagashira imbere ibintu bidashoboka kuko twabye ubutunzi bw'igihugu cyacu aho bugeze tukaraba na mikoro y'abanyagihugu uno munsi aho abanyagihugu bashobora gukura usanga mu by'ukuri carte biometrique bishoboka mu bisanzwe yari nziza iyo tuba twari dufise uburyo bukwiye dufise ubutunzi bukwiye n'imiryango ifise ubutunzi bukwiye carte biometrique cyari ikintu gikenewe cyane kiza cyane kugira ngo tugabanye uburyo bwose abantu bashobora gucamo kugira ngo bire amatora mugabo turaje ubutunzi dufise ntibishoboka batiko ati kuruhishanya n'ibyo hariho utabifatirako hariho umunyapolitiki abifatirako agaca azirikirako kugira ngo yereke abanyagihugu ko ibyiwe ari byo byari byiza kandi birumvikana aba ari byiza mugabo ako kantu kuko igihugu aho tugeze ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi bw'imiryango umunyagihugu wo mu Burundi aruye igiciro carte biometrique yotwara nta munyagihugu ntitwovuga yuko mirongo itatu kw'ijana y'abarundi bashobora kuronka iyo carte biometrique.
Ego turagaruka ku mvuzo ziba zituma abanyapolitike bigenza gutyo ariko reka tubaze n'umushyira ntahe Maurice Ndwaye nawe nyine agira icyo avuze kuri icyo kibazo cyo kuruhishanya.
Jewe nta birebire mvuga numva bagenzi babivuze nka byose cyo twotahura nagomba nshigikire mwene wacu Prosper politike y'iwacu ngaha mu Burundi tukenye sino yita politike nicyo gituma tukunda kuyita ngo ni umukino umaze kuba umukino uraca kubiri n'ukuri uciye kubiri y'ukuri uhenda abanyagihugu mugabo twategerezwa twese kubaronderera ineza nicyo gituma mu bihugu biteye imbere politike yabo barondera ineza ya bose mugabo twebwe ngaha anye uraca ku kintu ukabona yuko iki kintu atari cyo kidashoboka mugo ukabwira abanyagihugu yuko ari ukuri ukabibasigurira neza ukabinjiza kandi uzi neza yuko atari ukuri nicyo gituma rero tuvyita umukino mu mukino ukoresha ibishoboka byose kugira utsinde.
Maurice Ndwayo abakina abanyapolitiki bakina uyo mukino nyene abagira iyo politiki ya gutyo mwibaza ikibi batuma n'ikihe boba bashaka gutsinda amatora bashaka ko amatora ataba ikintu boba bipfuza n'ikihe ugerageje ukaraba ukuntu wama wabona mu biganiro bagira igihe cyose bari ko baravuga ku byerekeye imigambo yabo n'indi migambo
ibintu bibiri hariho ababigira uko abayikina uko onye kugira batsinde amatora hariho n'ababigira uko kugira batobe kubera batazotsinda amatora uravye ukuntu baba bahagaze mu banywanyi mu banyagihugu n'ahantu rero hari abavuga ati tuyikine uku kumbure turashobora kuronka abanyagihugu biyongera ko dufise kugira dutsinde hari n'ababigira uku kumbure bigende nabi hanyuma tuze dusubire mu ntwaro rusange tuje ngaho twicare tugabanganye ubutegetsi n'abavuga bati oya abanyagihugu bararushe bakeneye ubatwara afatiye ku mikoro yabo hanyuma tubandanye mu ntwaro ya demokarasi icyo abanyagihugu botahura nuko ibyo bihari abanyepolitike bakora umukino wabo nicyo gituma politike y'iwacu ari umukino ukoresha abantu batazi ukinwa n'ibintazi n'abatazi ibyo bariko barakora bagatumwa n'abazi ibyari byo mugabo bobo bariko babikora mu mutekano bagatuma bari abandi babikora mu buryo butari
Prosper Bimenyimana mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cya politiki muri politiki niko bimeze ika n'imyereka irarekuwe mugabo mwavuze ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ko mu bihugu byose biteye imbere icyiza ari uko kenshi na kenshi bose babigira mu nyungu z'abanyagihugu mbega ikintu cyokorwa kugira ngo uyu mukino wa politiki ubandanye ariko imbere bame bashira imbere iminsi yose ineza y'igihugu ubumwe bw'abanyagihugu eka iterambere ry'igihugu hari nk'ivyimubiro mufite mushikiriza
ego icya mbere nushikiriza ni uko abasanzwe barongoye imigambwe amashyirahamwe ya politiki eka n'abandi bakurikiranira politiki hafi ni uko bufasha kugira ngo politiki y'u Burundi ibe politiki iraba kazoza ire politiki y'uno munsi gusa kuko tugiye kubiraba bituma benshi bacyashyiramo inyungu z'iwabo ugasanga yagwanye yaciye ibya mavino asakambaye arondera inyungu ziwe gusa ni kubera mu by'ukuri mu barongoye imigambwe imigambwe nayo nyine ubwayo n'imigambwe mike ifise intumbero ya politiki ifise intumbero y'ingene igihugu cyotezwa imbere icyo bita vision mu gifaransa uno munsi umuntu avyuka akagira ati ndashimira umugambwe kubera yaziyumviri mugabo adafise intumbero y'ingene igihugu kizoba cubatse mu myaka cumi mu myaka mirongo ibiri mbere mu bazungu hoho bageze mu myaka ijana ugasanga bafise programme politiki yo mu myaka ijana ingene bifuza ko igihugu kizoba kimeze mu myaka ijana aho umuntu ntaba ariko arashira imbere inyungu ziwe za politiki inyungu ziwe ubwiwe gusa nico rero gihaze ngaha mu Burundi kuko tubona neza ko uwo ari we wese agira politike bambabarire bagenzi bacu turi kumwe muri politike abadukurira muri politike hariho abagira politike bakayigira amacange nico gihe rero igishoboka cyose kirakorwa mbere naho tuba gishyira igihugu mu ngorane igishoboka cyose aragikora kugira ngo ashike ku nyungu ziwe inyungu ziwe asigikanye ariko atari inyungu z'igihugu atari inyungu z'abanyagihugu.
Marius Johannes ukuntu muri ko muravuga abanyapolitike mu Burundi aho ubona ko umengo nta vision ihari aho umenga ko byose birarekuwe kugira ngo bashikire ibyo bipfuza canke baburizemwo ibiriko biraba muvuze ibintu bihambaye cyane rwose ikintu mwotanga nk'impanuro kuri abanyapolitiki ndabona umengo musivyimviro bihambaye cyane rwose. Marius Johannes ndavyigenge ikintu kirimo shikiriza
n'iki yanje ndumva n'ibyo bavuze n'ubugisi bihuza twese nizere ko n'undi garuka bwo mu Burundi cyo byumva cyo kimwe kuko Uburundi ubwo no munsi bwejo ejo hazo barayandi maraso hazo barabandi bantu ari ni politiki rero munsi yo n'umuntu ari nyuma gatonyi ntagazi nyuma gatonyi rero yako politiki yo mu Burundi kandi yo mu Burundi gusana yo mu bihugu byitwa ko bikenye kandi ntiva mu byo bihugu ibyo ku bantu bayidutegeka kuyikoresha gutyo ni politiki yatura tugabure niwa nkabisabe niko bikogwa nibi bako ravuga ati ni je dente niko ikinwa ngo kugira ngo bashike ngaragira ibintu muri sagiye kubivuga hanyuma n'uyu mugenzi wacu Prosperi arasasiriye avuga nk'ibyo nyine mu bisanzwe siko politiki yagomba kugenda kuko si woraba muri dictionnaire baravuga la politiki c'est quoi c'est l'art d'organiser c'est l'art d'organiser or organiser c'est pas détruire sikuvuga ngo ni kubera ngo nk'uwo mugenzi wanjye Prosperi yapanze ibintu neza ngo je dois détruire ça ngo niho ndikanagira politiki no ya si politiki kandi bivehe nibyo ko ndavuga baratwempoza ibintu kandi biva mu bihugu nk'icyo uri mu bihugu biteye imbere bazotubwira bati ubu rero ko batsinze amatora utegerezwa kushyiramwo nakana nakana naka jabiibi mbega none genda babazi ese akamaro ko gutanga n'icyo gihe bimeze kujya akamaro ko gutanga porogaramu akamaro ko gutanga porogaramu yo gukorera ko nakahe mu gihe abazoyishyira mu ngiro atarabayizi sindumva neza nk'ubu ingene bipfuye nayo sinda amatora ugaca uhamagara umusenzide uzaba ari baza gushyira mu ngiro ibyo bintu
kuri icyo kibazo Mario Sejanese abarundi baragize amasezerano y'ibitigiri ukuntu basangira ubutegetsi
ibyo byo kuzangira ubutegetsi byari byiza mu gihe umuntu yemeye ko atazo umubwiye twebwe twagize porogaramu iyi muri iprona nibyo twatsinze twafashe porogaramu iyi ikore cyane ntibirigura n'angora birigurara kuko nintayikora nijye nzobibazwa wewe uzovuga ngo ngo wa muntu mwashyiraho ngo kandi ari wewe wari uhari harigihe ni umugambi ndiko ndavuga utawumva ibyo byose tubishyirwamwe n'abandi n'abari mu bihugu bizaba byo bidufasha bamaze kubona bagaca bashyira mu banyagihugu n'abarundi yuko kugira umuntu atera imbere akora politiki mu bindi bihugu politiki siteza imbere umuntu mugo mu Burundi kugira umuntu aronka ikintu avuga ngo njya muri politiki mukabigwaniramo na maka ugazeza ngo ya politiki mwayihinduye n'ikiri politiki isigaye ari jenere.
Wavuze ikintu gihambaye cyane rwose Mario se wavuze ati politike abanyapolitike bagira ni turatugabure ni wanka bisabe icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose mwavuze nashaka turize ko n'abanyapolitike benshi bo bari ko barumviza mbega kugira iyo politique niyaba iyo politique ariko imeze muri iki gihe mu banyapolitike batari bake mushiga ntahe Prosper Bimenyimana impanuro mwo habanyapolitike nize
imbere ya byose naguma manze ngire icyo muze kubyo mugenzanga yije gushikiriza ibijyanye no gusangira ubutegetsi mu Burundi ni ngendo abarundi bo nyene bishingiye bayishingiye yarusha mu masezerano akahambaye cyane kandi yashitswe ko biciye kure iyo rero iyo ngendo yafashe kugira ngo mu Burundi ntagire ikintu gisubira kuza totuma haba ikumirwa ry'uyu mugwi cyane uriye rero ntitwosaba kubigarukako kuko nitwofatira ku Amerika.
Maurice Ndwaye uravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cha politike iranga cyane cyane ahanini ibikorwa mu Burundi ari turatugabure ni wanka bisabe nashaka mu gico mutubwiye impanuro mu tanga mu gihe ivyo byo bariko byifashe koko mu bajya politike batari bake mu Burundi impanuro mu bahanizi
yatubira kugaruka ku subira kutubwira kutse nayo napfuze politike y'u Burundi abanye politike y'u Burundi uravye igihugu aho kigeze ni igihugu gikenye ubutunzi buke abakina politike aribo bategerezwa gutunganya ayo matungo make ucumenga bakeneye yuko igice kinini cy'ayo matungo kijya mu mfuko wabo kijya mu muryango wabo ugacusanga kwa gushira imbere ineza y'abanyagihugu kugira ubutunzi bw'igihugu busangirwe n'abanyagihugu bose siwo mwitwarariko wabo kuburyo niyo habaye ikintu bakabona yuko bujya gutunzi bugiye ku wundi mugwi canke ku bandi bantu atavuga ati ntacyo ncera naronse ko ndabitoba byose hanyuma tubure twese naho tugeze nico gituma namwe mvuga nti yaba twese dushira imbere ineza y'abanyagihugu tukabona ko abanyagihugu dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ubutunzi bw'igihugu tusangire twese twese abanyagihugu abanyepolitike abari mu mashyirahamwe yigenga jewe nje kuvugira umunyagihugu ndamuvugire mugabo ndamukunda ntakeneye yuko ijwi ryiwe ibyo ndamuvuga ko bizonzanira ubutunzi jewe jenyine mugabo we ntaronke ico usanga rero ari uwo mugambi mugenzanze Marius yavuze ko ari turatugabure byanse bimeneke mugabo kuri kijyayo yavuze cyo gusangira ubutegetsi ni kwa kubura programme iyo umuntu yayiteguye ari umugambi watsinze amatora yari programme iza gushira mu ngiro ineza y'abanyagihugu bose nta muntu n'umwe yategereje ari mu butegetsi yategerezwa kuyirwanya kuko ayikoreye ko niyikorera niyizanira ineza abanyagihugu bose ibyo rero byo gukorera uri muri leta ugakorera umugambi nibyo tuba dukwiye gukura mu mutwe uko uri muri leta ukorera abanyagihugu ugakorera abanyagihugu giye mu mugambi ukorera umugambi nuko wonye jewe
ibyo ni byimbere byiza cyane rwose mu gusozera abashinga nawe mwese turi kumwe ndabona ko ukuntu mu bona gikorwa kirangurwa n'abanyapolitike mu Burundi bidashemeye cyane rwose eka mwatanze n'impanuro ariko nagomba ku ruhande rwanyu no ku mashyirahamwe y'abakiri bato bose ikintu amashyirahamwe y'abakiri bato ikintu ugaruka gukora kugira ngo wirinde abanyapolitike bashobora kuba juragiza cyane cyane muri iki gihe cy'amatora ni nk'ibihe reka dutange ku mushinga ntahe Prosper Bimenyimana
icyambere no hanura ugwanuka nuko ugaruka twebwe ugaruka twobona kazoza kacu tukamenya gutandukanya icyatsi n'uruhu tukamenya neza yuko umunyapolitike icyo ashikirije ugaruka rukwiye kurabamo inyungu mu by'ukuri zago nzamizi rwame rushira imbere rukaruha ikiraro cy'abanyapolitike umuntu agaruka rukamenya neza kuraba gutandukanya politike nziza na politike mbi ukamenya gutandukanya imigambi myiza n'imigambi atacyo izoshika ko ari imigambi mu by'ukuri yo gusukuresha abantu kugira ngo umwe wese gishikire ku byiwe yo gusigana inkore ku maso ugaruka rero wakwiye gukerebuka muri kino gihe yo kwegereza igihe kinini yamamaza ugaruka umunyapolitike wese azohamagarira ugaruka gucanamwo bamwime amatwi umunyapolitiki azuza azanye imigambi ugwaruka rutabonamwo kazoza kago imigambi ejo ugwaruka rutabona ko igihugu hari ico kizunguka igihe umunyapolitiki ashizwe imbere ugwaruka ukamwinamatwe ikindi nagomba kugaruka ko cyane cyane nshimika nuko ugwaruka rukunda gukoreshwa mu bintu by'imishamirano ugwaruka rurakunda gukoreshwa mu bintu byo gutuba amatora ugwaruka rurakunda gukoreshwa mu bintu byo kuja gutera ubwoba abatora ugwaruka rurakunda gukoreshwa mu bintu byo kuja kuyobya guhubya gutesha inzira abaja gutora ugwaruka rurakunda gukoreshwa mu bintu byinshi ingorane nyinshi zama zavuzwe zishika mu matora mu ntamba n'izose zishika twama dusanga 90% abarikoze bavyagirizwa ari ugwaruka tugaca dusanga kandi ubwo gwaruka rwabitumwe n'abanyapolitiki batashatse guseruka ariko bari hejuru bisumbuye ni byiza rero yuko ugwaruka bukerebuka ugwaruka umwe wese ahari aherereye amenye neza yuko kuja guhiganwa mu matora sukuja gutera ubwoba sukuja guhezaga ubundi ni kuja gutora imigambi umuntu yatahuye akabariyo ashimbere kandi ugwaruka rikwiye gutahura yuko mu matora hategereza gushirwa imbere ubwigenge umuntu agatora icyo yumva icyo yakunze
mushyanahe Marius Johannes namwe ikintu mwubwira ugwaruka kugira ngo wirinde abanyapolitike cyane cyane muri iki gihe cy'amatora ni nk'iki
yewe musanga ugwaruka icyo nubahanuka ugwaruka nkanje jewe naramaze kubona ikintu urumvamo ni kumenya ko iyo tuzinanye nk'ubu na wewe ngundi kiki ngomba kumenya icyo tuzinanye ko njyana inyuma yacu uriye mu bya politike tugarura muri politike kandi atari politike imwe uzoza kumbwira ngo kori wewe wateguye ibiharuro by'iwawe akararamo rero abantu hari ugwaruka rwinshi uzosanga rudafise rufise igipapuro cyitwa karangamuntu konyine adafite na pasiporo ugasanga wiri guriruka inyuma y'umuntu aguhenda kuko gukora politike byari byiza niwe wowe mbwa akora politike kubera wowe urategura aho uzoba wewe ejo uwoni ejo sirazurubari kuko biri kuza gusiga urabiye ku myaka ariko ugasanga mukuru ariko arakujyana gukora ibintu bidajyanye wewe hirya y'ejo uzosumva yaranyanyitse wowe ucyujya kuvundira hano hatanashoboka usanga ubuzima bwawe bwobaye bwiza cyane ubona rwanyu ko nabuhoro buhoro yabwishe kabisa yabwishe
kaduhe ijambo ry'ugusozera muri Sendwayo nawe nyine atubwira ikintu ubutumwa ika impanuro yoha ugwaruka kugira ngo rwirinde cyane cyane abanyapolitiki mwavuga ko ari turatugabure cyanke ni wanka bisabe reka uduhe ijambo rya nyuma mushya ntahe muri Sendwayo atoye
ako nagomba guhereza ko naka ako abantu bamenyere kugangu kwa rwahendwa ibe na uko ndabibona iyo umaze kukwiza imyaka iyo bita umaze kwitwa mu majeur uba ari we utegerezwa kuraba ubuzima bw'iwawe mu gihe ukoze ikosa akaba ari we ribatwa rero igihe ujya buze ngo wahenzwe kandi wari ufise ubwenge bwo gushishoza ibyo wabwiwe imbere yo gukora ukaba wamanje kuvuga ati iki kintu ngiwe n'uwo munyepolitike yewe ngomba vore ukamenya neza yuko mu gihe kibaye nabi yuko ari wukibazwa ntuzogaruke kuvuga ngo nahenzwe ngo witwe sintazoya nuko ni ugwaruka dukwiye kumenya yuko twese tutegerezwa gusigura ibyo turiko turakora
izo mpanuro nziza mutanze muhaye urwaruka abashinga ntawe mwese Marius Johannes Maurice hamwe na Prosper izo mpanuro zose mutanze nizo turangirije ko ikiganiro cyacu ndabashimiye cyane gose kuvyiyumviro eka vyimboneza mwebwe ugaruka mu Burundi mufise ivyiyumviro bisa nuko umengo mushana no kuzobwira kazoza keza ka politike mu gihe mwukagira kuko mushira imbere inyungu zo Burundi inyungu z'abarundi bose nashaka kubashimira cyane gose kukanya mwatoye kugira ngo tuganire mwakoze
mwakoze namwebwe ndo hanyuma muri dutumye
neza cyane n'ibindi ko bizofasha ugaruka guhishika
turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi dusangire ijambo mwakoze mugira amahoro n'umunsi mwiza.